VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwe mubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Aloise Bigirimana, nanje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Yahora yamavuga ngo icyo mabahungu 10 nkabo kwanaka. Nama numva rivuga gutyo, nama numva rivuga. Nagiye gutahura mu nyuma yuko Imana irikirampa abahungu benshi kugira ngo nyishure kuri cya cifuzo cy'umushinga nta.
Uwo ni Asteri Nduhira Ubusa, umurundi kazi umaze kubyara abana 14 kandi akaba yifuza kongeraho abandi babiri ngo yuzuze 16.
Abashinga amateka na bekenguza amateka 281 baheruka gutorwa muri Somalia barahiye kuri wa kabiri ku murwa mukuru Mogadishu.
Muri Iraq abategetsi bakomeje gushakisha umunyamakuru washimuswe n'abantu bitwaje ibirwanisho bamusanze mu rugo rwe mu murwa mukuru Baghdad.
Ubwato bubiri bwaribiye mu ibahari Mediterane buhitana abashikijana mu ndwi iheze. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya gato.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi turayagezwaho na mugenzi wanjye Aloise Bigirimana.
Urakoze Edi. Abashinga amateka na bakenguza amateka 281 baheruka gutorwa muri Somalia barahiye kuri wa kabiri ku murwa mukuru Mogadishu. Umuhinga yigenga muri ako karere Abdi Wahab Sheke Abdi Samahe yatangaje ko iyi nama nshinga amateka nshasha ifise icirushije yahahora. Atangaza kandi ko 45% muri abo bashinga amateka bahora mu yahahora, mu gihe 55% ari bashasha kandi bafise ubumenyi mu by'amashuri kandi bagizwe n'abakenyezi batari bake. Abakurikiranye itorwa ryabo bavuga ko ayo matora yabayemo utunenge tutari duke. Havugwa ko bamwe muri abo bashinga amateka batanga amadolari y'Abanyamerika ava ku 5,000 gushika kuri 30,000 kugira batorwe. Ayo matora kandi yaranzwemo ubwicanyi n'iterabwoba. Inama nshinga amateka ifadikanije n'inama nkenguza amateka ya Somalia yaritekanijwe gutora umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu, ariko umurwi utunganya amatora wabwiye Ijwi rya Amerika kuri iryo torwa ryungurujwe kuwa 24 z'ukwezi kwa mbere kuza. Muri Iraq abategetsi bariko bararondeza umumenyeshamakuru yanyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bamusanze mu rugo rwiwe i Baghdad. Uwo mukenyezi azwi ku izina rya Afrahe Swahiki Al-Kaisi yanyurujwe ku munsi wa mbere ahejeje gutangaza amakuru anegura umwe mu bakozi bakuru mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati. Ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru muri Iraq ryatangaje ko abantu 8 bitwaje ibirwanisho biyita ko ari abo mu nzego z'umutekano binjiye mu nzu yiwe kuva kuwa mbere mu ijoro bakubita muramu we bafunga n'umwana wiwe w'umuhungu. Gushika ubu ntawuramenya aho bafungiwe. Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider al-Abadi yategetse abajeje umutekano kumurondera vuba bwangu no gutangaza ibiva gutanguza amatohoza. Kaisi afise uburambe bunini murambabarira mu mwuga wo kumenyesha amakuru muri Iraq kandi amenyerewe anegura ukurya ruswa kurangwa muri ico gihugu. Asanzwe kandi akorera ubushikiranganji bw'imico kama muri ico gihugu ca Iraq. Radijwi ya Amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubwato bubiri bwaribiye mu ibahari Mediterane buhitana abantu bashika ijana mu ndwi irangiye. Gushika ubu igitigiri gishasha cy'abantu bamaze guhitanwa n'izo mpanuka barenga ibihumbi bitanu. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM hamwe na HCR batangaje ko ubwo bwato bubiri bwibiye butari butekanijwe gutwara abantu benshi kandi ko bwari bupakiye birengeye. OIM itangaza ko abasirikare b'Ubutaliyani bakizura inkengera z'ibahari bashoboye kurokora abantu 143 kubashika 260 bari muri ubwo bwato. Batangaza kandi ko abo bantu bakekwa kuba bari bandurutse bava mu gice cyo muri Afrika y'Uburaruko. Naho hagaragara imbeho nyinshi ku mugabane wa Buraya n'ibihe bitameze neza mu kiyaga. Ayo mashirahamwe abiratangaza ko abantu bashika ibihumbi 360 aribo bavugwa ko bajabutse ibahari Mediterane muri uyu mwaka tugiye kurangiza. Ni mu gihe mu mwaka wa 2015 abarenga umuriyoni bafashe izo ngendo aha bafuye bari munsi y'ibihumbi 4. Muri Turukiya, igihugu cya Turukiya cyatanguye gucira imanza abapolisi 29 baregwa kuba barafashije mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka w'2016. Ubutungane bubagiriza kuba bafashije muri ico gikorwa mu kudakora umurimo wawo gukingira ikirimba cya Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya. 21 muri bo bazohanishwa igifungo cy'ubuzima bwabo bwose mu gihe bokwagirwa. Abandi bashobora gufungwa imyaka irenga 15 bagirizwa kwiyunga n'imirwi y'iterabwoba. Turukiya camye cagiriza umunyedini Fethullah Gulen aba aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika kuba ari we ari hejuru y'abagombye gutembagaza ubutegetsi, ariko we yagumye ahakana ko ataruhara yabigizemo. Turukiya kandi kimwagiriza kuba ari we ari inyuma y'icwa ry'uwaserukira Uburusiya muri Turukiya yiciwe ku murwa mukuru Ankara muri uku kwezi kwa 12. Mwamenya kandi ko abantu bashika 270 basize ubuzima muri uko gushaka gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu ca Turukiya. Umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe kwivuna abansi yatangaje ko hatowe icuma kibika amajwi mu ndege iheruka kugira isanganya mu mpera z'indwi irangiye mu ibahari yirabura Mer Noire. Amatororokanizo y'amakuru y'Uburusiya yatangaje ko ico cuma gishobora kuba cararungiswe i Moscow kugira batohoze icatumye iyo ndege ikoroka. Abategetsi b'Uburusiya batangaza ko kuba iyo ndege yakorowe n'abakora iterabwoba bishobora kuba ari byo, ariko ko badashoka bavyemeza. Abantu 92 bose bari muri iyo ndege barafuye. Umushikiranganji wo kwivuna abansi yatangaje kuri uyu wa kabiri ko ibiziga 12 bimaze gutorwa cyo kimwe n'ibindi bihimba by'imibiri bitari bike. Mu bafuye harimwo abaririmvyi b'abasirikare b'u Burusiya 38 bari bagiye kuririmbira abasirikare bagenzi babo bari ku kirindiro cyitwa Lakatia muri ico gihugu ca Syria.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tariki ya 22 z'uku kwezi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu yashyize umukono ku itangazo ryirukana mu gisirikare abasirikare batatu. Abirukanywe barimo Colonel Adolphe Maninakiza wabaye umuvugizi w'ingabo z'u Burundi, aba n'umuvugizi w'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica bita MINUSCA. Abandi ni Lieutenant Colonel Aimable Habiyambere na Kapiteni Emmanuel Nsavyimana. Mukanya navuganye na Colonel Maninakiza ambwira ko birukanywe basanzwe barasezeye mu gisirikare.
Icyo nababwira nuko itantangaje gusa nuko ari ingingo yafashwe habanje guhonyangwa amategeko. kuko muri iyo ngingo baravuga yuko bansezereye mu gisirikare cy'u Burundi ngo kubera nataye akazi nariko icyo kintu sico na gatoya kuko jewe sinigeze ntakazi na gatoya ahubwo ico nakoze jewe ntegeje amabanga nari ngejwe yuko umuvugizi w'ingabo za Miniska muri Centrafrique umunsi wa nyuma mpeza akazi banjeje muri icyo gihugu nakiye nandikira umukuru w'igihugu nandikira umushikira nganje w'ukwivuna abansi ndabamenyesha yuko jewe mvuye mu gisirikare cy'u Burundi kugushaka kwanjye ari ngingo mfashe kuva muri icyo gisirikare cy'u Burundi hanyuma ntongera ndababwira yuko ntataha mu gihugu cyanjye cy'amavukiro kubera natinyirira umutekano wanjye nari mfise amakuru ambwira neza cyane yuko hamwe notaha mu gihugu noshobora kugirirwa nabi kuvuga rero yuko umuntu yataye akazi no kuvuga yuko avuye ku kazi abamukurira bamuhaye atabimenyesheje ntibamenye niyagiye
Koloneli Manirakiza kuba warufise ubwoba uko umutekano wawe ushobora kubangamirwa usubiye mu Burundi icyo ni kimwe ariko nanone kugira ngo umusirikare ave mu gisirikare cy'igihugu nibaza ko hari uburyo binyurwa atari ukwandikira umukuru w'igihugu cyangwa se umuyobozi w'ingabo gusa ngo birangiriraho ngaho nibaza ko rimwe na rimwe urindira bakagusubiza ukabona gusezererwa mu buryo bunyuze mu mategeko
ego cyane uko mubivuga niko biri mu mategeko umusirikare wo ku rwego rw'intwazangabo nka jewe gutanga imihoho kwiwe kuba koko kwemewe mu gihe kwemewe n'umukuru w'igihugu niko bisanzwe byanditse mu mategeko mugabo jewe mu gihe maze kubimenyesha nkamenyesha neza yuko ntashobora gutaha mu gihugu kubera imvo zimvuye ko zo gutinyira umutekano wanje ngo nemvise amakuru yuko bashobora kongira nabi cyo bituma ntashobora gutaha mu gihugu cy'amavukiro kandi nibaza yuko Burundi buri mu bihe bidasanzwe ku buryo ayo mategeko yokuvuga ngo umuntu abanza kurindira yuko bamwemerera bitashoboka kukugira ngo ngiye kurindira ugasanga uhasize ubuzima
ukomeje kuvuga ko wari ufite ubwoba bw'umutekano wawe ese hari amakuru nyayo afatika wari ufite yemeza ko ubuzima bwawe bwari kubangamirwa cyangwa se umutekano wawe ntiwari kubahirizwa nk'uko ugaragaza izo mpungenge
ego cyane nari mfise impungenge zifise aho zifatiye mu minsi ya nyuma ndiko ndaheraheza amabanga yanjye mu gihugu cya Centrafrique hari rukanywe intwazangabo zishika zine zirukanwa muri iyo misiyo zirukanywe na Nations Unies abo rero barafise igituma babirukanye barafise ibyo babagiriza baragira amankete bakamenya bati uyu muntu yagirizwa ibi hama barabirukana niho rero bace batangura iremendanya bavuga yuko jewe mfatanije n'umukuru wa Miniska ariwe Onanga Anyanga ari twebwe turiko turagerageza kwirukana abahutu bose muri Miniska ibyo rero barabikwiragiza mu Burundi hose biramenyekana ariko atana hamwe bifatiye abo twavugana nabo nandikirana makete nababwira nti murambwira jewe ico navuze canke ico nakoze canke nanditse abantu ntibabironke mugo mubagirire menta yakagira urifatiye hanyuma ndaronka makuru yemeza yuko ngataha mu Burundi nshobora kugirirwa nabi hariho integuro yo kungirira nabi hamwe n'utaha mu Burundi cyo gituma nafashe ingingo yo kubarungikira iyo kete y'uko ntazimiyoho mu gisirikare hamana nka cyandababwira yuko ntataha mu Burundi kubera umutekano wanjye
Colonel Adolphe Manirakiza turagushimiye cyane
murakoze namwe
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumbe
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu ndi kuri bihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
ku
ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda urugereko Mr. Rwishyirahamwe mpuzamahanga oni rwasimbuye urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho guca imanza z'abakekwaho jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 rwatangaje ko abagabo babiri b'abanyarwanda bakiriwe n'igihugu cya Ghana mu cyumweru mu mpera z'iki cyumweru gishize abo bagabo bombi buri indege ibakura Arusha muri Tanzania. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claver Niyonkuru uri Arusha muri Tanzania niyo nkuru atugeza.
Abo bagabo bahoze bagirizwa ibyaha bya jenoside mu nyuma bakarekugwa ni Dr. Casimir Bizimungu hamwe na Sylvain Sabimana. Wa mbere yaramaze imyaka irenga ine sentari mu kuye ku ibyaha yagirizwa uwo yigeze gutwara ubushikiranganji bw'amagara y'abantu be n'ubw'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu. Muri sentari ya mbere Bizimungu yari yaciriwe gufunga imyaka 25 mu nyuma yunguruza urubanza sentari igabanya igihano abona kurekugwa. Wa kabiri Sylvain Sabimana yari kuwe mu mpera z'umwaka uheze yari yaciriwe gufunga imyaka 18 kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ariko kubera yari yarengeje iyo myaka afunzwe acarare kugwa. Uwo mugabo yahoze arongoye prefecture ya Butare ubu ni mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda. Bamaze gushikanwa mu gihugu cya Ghana Bizimungu yavuganye n'Ijwi rya Amerika ku buhinga bw'ingurukana bumenyi yemeza ko bashetseyo amahoro be na mugenzi we Nsabimana. Amenyesha ko nabo batwawe giturumbuka ko batabimenyeshejwe hakiri kare kuko ngo babimenye atanu munsi umwe usigaye ngo buririre indege bavi Arusha. Ugwo gwego gwawo ni MICT gwasubiriye sentare TPR ne gwatangaje ingene amasezerano yo gutwara abagabo yifashe. Icyo bikoze mu kwezi kwa gatano k'uyu mwaka haje umugwi w'abahinga yarusha uvuye muri Ghana byavuze ko ariko utegura amasezerano yo gutwara abo bantu. Mu kwezi guheze ahubwo gwego gwawo ni gwinjira inyubakwa nshasha umushikiriza manza mukuru Serge Bramertz yatangaje ko icyo kibazo kibaraje ishinga kandi ko hariho ibihugu byari bimaze kwemera kwakira bamwe muri 14 bari muri Tanzania barekuwe niyo sentare. Umushikiranganji w'imigenderanire ya Tanzania n'amakungu nawe Augustino Mahiga yishuye ko ari kibazo cyo kwitondera kugira ngo ntigiteranye ibihugu ariko ko ONU no Rwanda babwirizwa kugikura mu nzira.
Kati watu waliomba uhifadhi hapa
turatse ko hari abejejwe niyo sentare yari yashyiriweho u Rwanda ariko bakiri nga muri Tanzania abo baracari mu minwe yishyiramwe mpuzamakungu ONU. Twebe turiko turaraba neza mbere tukanakorana n'ibindi bihugu byaba ibyo bavamwo canke na ONU kugira ngo abafite ibyo bagirizwa canke ibindi bintu bafatwe. Nico kibazo rero kiri muri ugo rwego aba nabo basaba ubuhungiro babwiriza kubisaba biciye mu mategeko n'inzira zizwi kugira ngo baronke inyishu itomoye
uzito wa maombi yake.
Yarusha ubasigaye abagera kuri 11 batararonka ibihugu bibakira barimo umugabo yitwa Ntagerura Andre yahoze ari umushikiranganji wo gutwara abantu n'ibintu. Twavuganye na bamwe muri abo ariko badusabye ko tutavuga amazina yabo kandi ko tutabafata amajwi. Umwe muri bo afite imyaka irenga 70 afise agakoni mu minwe ko kwishimikiza mu gutambuka n'inkofero ku mutwe yageze ati cane gose turaryohewe ko bagenzi bacu baronsa aho baja. Ati twiteze ko bizokugururira inzira n'ibindi bihugu kumbure byahora bitinya hanyuma natwe tukaronka iyo tuja haba muri Afrika canke ni Buraya. Ariko ntiyabuze kongera ko kwafisa makenga ko bishobora kubamwo inzitizi no kutumvikana hagati ya Ghana n'u Rwanda. Abo basigaye yarusha nka bose ntabuzi bafise kandi imijyango yabo imwiri Buraya. Twababajije igituma badashobora kuja y'imijyango yabiri batwishura ko batavyemerewe ariko ko ari kibazo baguma baturwego MICT uko bukeye uko bwije. Bavuga ko abo bagenzi babo batwawe muri Ghana badoca bahabwa ibyangombwa kandi bagashobora no gukora ubuzi muri ico gihugu. Uwo mutama w'imvi ku mutwe yitwengera yagize ati ha nka Bizimungu ari docteur mu kuvura abantu nasaba Imana umuhinga mu by'uburimyi bo burakazi gute. Iyo ngingo ijikurikira abandi babiri baheruka kurekugwa batararangiza igihano cabo mu gihe bahora bafungiwe mu gihugu ca Mali. Muhinga mu vya kayise Ferdinand Nahimana na Padiri Emmanuel Rukundo bari ku itariki zitanu zo ku kwezi kwa 12. Urwego MICT rwasiguye ko barekuwe kubera bamaze gukwiza 2/3 by'umunyororo baciriwe kandi ko bigenjeje neza mu gihe bari bafunzwe. Inyuma y'imyaka 20 sentare mpuzamakungu TPR yaburanishije abantu bakomeye chenda na batatu bagirizwa ivyaha vy'onyabwoko byakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda abantu 85 bagiriwe n'ivyaha barahanwa 27 barongiswe mu byugu bitandukanye hari mu Rwanda no bo Faransa kurangiriza yo ibihano baciriwe bane nabo bapfiriye mu minwe yo sentare mu gihe abane 14 barekuwe kubera bejejwe canke barangije ibihano baciriwe Pye Clave ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Arakoze umunyamakuru wacu mu mujyi wa Arusha tuvaho Arusha tujye mu Burundi hari imiryango imwe n'imwe igitekereza ko kubyara abana benshi ari ubukungu n'imbaraga ku muryango ijwi rya Amerika ryasuye umuryango wa Tarisisi Bigirimana ugeze ku rubyaro rwa 14 twumva uko umunyamakuru wacu Diane Donce yasanze bameze
Bigirindavyi Tarsis ni umugabo yubatse n'umukenyezi umwe muri kino gihe amaze kuvyara abana 14 abahungu 10 hamwe n'abakobwa 4 umwe muri abo bana yamuvyaye atarubakana n'umukenyezi bari kumwe imfura yahejeje amashure yisumbuye mu mwaka uheze umwana muto nawe aracari kwibere afise amezi 9 se waba bana Bigirindavyi Tarsis avuga ko yabavyaye abifuza kandi ko abandanye saba imana ngo imukwirize 16
ubwa mbere nashaka nka 16 ariko gushika umvise 14
ni kuvuga yuko nubuye umukenyezi wanye kubera umuntu amuravye acari muto ni kuvuga ko ashobora kubandanya gushika kuri ico gitigiri mwifuza
yego hamwe imana yabidushoboza jewe no byakira neza
Ariko rero Bigirindavyi Tarsis n'umufasoni wiwe ntibabibona kumwe nduhira ubusa Asteri avuga ko wewe yifuza kuvyara abana 4
jewe natanguye gusenga mvuga nti Imana ngereza aba fise abana 4 ico gihe nari mfise abahungu 3 n'umukobwa umwe hanyuma rero mugabo ndibuka umushinga ntahe kenshi yahora yamavuga ngo ico mabahungu 10 nkabo kwanaka Nama numva rivuga gutyo nama numva rivuga nagiye gutahura mu nyuma yuko Imana irikira ampa bahungu benshi kugira ngo nyishure kuri cya cifuzo cy'umushinga nta
ubu rero mugeze ku bahungu banga
ubu ndakwije abahungu 10
bisigura yuko mwebwe mufisi ivyizigiro yuko muciwa kugumiza kuri cyo gitigiri cy'abana 14
jewe harageze hano ndavuga nti Imana irishuye
uyu muryango uvuga ko udashobora gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro kumva tukwemera Imana kwabo ibyo bituma abana babo basumbasumbana umwaka n'igice gusa umwana cuka ari ukundi agira vuke
abana ndabonsa umwaka n'amezi 5 ukwezi kwa nyuma ubwira 6 niko ntabonsa ngacyamvyara
ntangorane bagira babandanje bonka kandi wibungenze
ntangorane n'imwe n'ukuri
muri aba bana bose uko ari 14 nta mahasa arimwo hagiye haravuka umwumwe nduhira ubusa Asteri avuga ko atarigera n'abagwa Fyongeye atubwira ko bitamugora cyane kuvyara ariko rero ivyo ntibimubuza gukurikiranisha imbanyi ziwe kwa muganga
umuganga wawe ntacara kubwira iyo babwiye uti fise inda igira kangahe bavyakira gute
nivyo hari haho bo tutabibona kumwe batavyakira neza hariho nabandi bandemesha ati numugisha
muganga ntara kubwira ati raba ubwira aho garukirije
ego ivyo byo nta muganga atabivuga nawe urabinze
aba bavyeyi nduhira ubusa Asteri nabigirima na Tarsis basanzwe arabakozi ba leta bose ariko hamwe n'ivyo bikorera ivyabo n'abarimyi bakorora bakaba n'abadandaza b'ibinyobwa vya Brarudi bakagira n'amamodokari yunguruza abantu n'ibintu kubwa bigira imana Tarsis iyo iryo tunga ry'abana ritiyongera ko gwara uruhombo
ahubwo iyo bantabafise bavize kibazo nk'ivyo ndima simba ndonka niyo ndabishorera simba ndonka nikibijya banda bita canka bigabira abantu ibindi ngashora ko vyishuraze kwinjya zihiye duca zibora
ubwishi bw'ababa muri uwo muryango gutuma umuntu yiyumvira ibyo bafungura uko bingana ku munsi
uca wumva injya zikwiwe muryango inyene zingana turateka ibiro 2 n'inusu by'ibiharagi tugateka ibiro 3 by'umuceri tugacira amande igitoki ibiraya ikijumbu umwumbati yego tukagira ibiro 3 by'ubufu abanta iritiro 5 ku munsi
Umufasoni Asteri aratubwira uko bigenda igihe bikenewe ko bagira hani cyarimwe
bishitse tukagenda ku rubanza hari ama groupe nabagabuyemwo tugakuranwa tujana na groupe yabanaka iyindi tour tujana na groupe yabanaki bariyiza ama groupe ingene umwe avuga ngo rabanaka umwe azi ati nakagiye nanje ndagenda abonye atari groupe yiwe abazi ko atari ngwiwe
bari nko mu migwi ingana gute
bari mu migwi ne
rimwe na rimwe birashika ko abana batanezegwa nuko abavyeyi baguma bavyara ariko si ko biri kumwana mukuru bigira indavyi Gladys wo muri no mujyango
nta kibazo nakimwe jewe nkifura mu mujyango binteye ahubwo birangyohera birampimbara uko tungana turakundana mbonye turi kumwe ngaha mbona ari umugisha munini cyane
kwabana bakuru hari gihe yumvira bati muse abavyeyi batazaba bakiharije wababana nzobashira he agatangura kumva umengo n'umutwaro kuri we ako ni gahora gacamwe kuri we
nivyo birashika abavyeyi bakita bimana ataho turashika ariko data vyukuri yaraduhaye umutwe yaratwigishije nka jewe jira narahijije umani General aho ngeze hose kandi yaraturondereye bikwiye
birashika kandi ko abavyeyi bamwe bamwe bagira isoni zo kuvuga ko bafise abana benshi kuri bigira indavyi taxis ni cyubahiro kuri we
abantu benshi urumba baca barabati bya muntu arashigikiwe kandi ushobona ko atari umuntu ugutamundasa
kubijanye no kuvyara abana benshi kumusi wejo tuzokumviriza ica baganga hamwe n'abahinga mu bijanye n'imibereho y'abantu babivuga ko Mugisagara cha Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM, musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dutandukanaho reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi muri aka kanya Aloyce Bigirimana
murakoze amakuru twabashikirije abashikira abashingamateka n'abakenguza amateka 281 baheruka gutorwa muri Somalia barahiye kuri wa kabiri ku murwa mukuru Mogadishu umuhinga yigenga muri ako karere Abdi Wahab Sheikh Abdi Samad yatangaje ko inama shingamateka nshasha ifise icirushije yahahora inama shingamateka rero ifadikanijwe n'inama shingamateka nkeguza amateka yaritekanijwe gutora umukuru w'igihugu kuri uyu munsi wa gatatu ariko umurwi utunganya amatora muri ico gihugu ca Somalia wabwijwe rya Amerika ko iryo torwa ryungururijwe kuwa 24 z'ukwezi kwa mbere kuza muri Iraq naho abategetsi bariko bararondeza umenyesha makuru yanyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bamusanze mu rugo rwiwe i Baghdad uwo mukenyezi azwi ku izina rya Afrah Shwaki al-Kaisi yanyurujwe ku munsi wa mbere ahejeje gutangaza makuru anegura umwe mu bakozi bakuru mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati umushikiranganji wa mbere wa Iraq Haider Al-Abadi yategetse abajeje umutekano kumurondera bidatevye no gutanguza amatohoza kuri iryo nyuruzwa giwe ubwato bubiri bwaribiye mu ibahari Mediterane bawitana abantu bashika ijana mu ndwi iheze gushika ubu rero igitigiri gishasha cy'abantu bamaze guhitanwa n'izo mpanuka kirenga ibihumbi bitanu murambabarira ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM hamwe na HCR batangaza ko ubwo bwato bubiri bwibiye butari butekanijwe gutwara abantu benshi kandi ko bwari bupakiye birengeye cyane muri Turukiya catanguje gucira imanza abapolisi 29 baregwa kuba barafashije mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka w'ibihumbi 2016 ubutungane bubagiriza kuba barafashije muri ico gikorwa mu kudakora umurimo wabo wo gukingira ikirimba cha perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya
shuti mwese turi kumwe tubashimiye cyane ko mwaduteze amatwi tuboneyo kandi no gushimira injeniyeri wadufashije ku buhanga bw'ibyo Juma na Dan Brown wegeranije aya makuru n'abandi bose bagize uruhare mu itegurwa ry'ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Louise Bigirimana mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.